ikiganiro yaga ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu isange Uvira Rusenda Murongwe Baraka Fizi Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Niteka nangere gusubira kubana namwe tutine mu bakunzi b'amakuru mutegurirwa burindwe n'uruganda yaga. Kuri mikoro mukiramanya na Jeni ni Ntazwe Maria Karori mbifurije ikaze. Amakuru yacu tuyatangure neza na neza mu ikambi ya Rusenda havuga urugendo rwakozwe n'umushinga na Hejore mu Pepe aserukira mu gwisenere mu karere ka Fizi. Ubwo rugendo yarukoze ku munsi wa mbere igenekezo rya 12 myandagaro wari rufise ihangiro ryo kwegeranya iby'impunzi zigona. Uyu mutware akaba yakoranye inama n'abaserukira impunzi zo mu iyo kambi aho bamushikirije ibibazo bibahanze nk'impunzi harimo iby'umutekano indero ibura nigabanuka rya gafashanyo baronswa ibijanye n'imibano n'ibindi. Kuri izo ngorane zose mu Pepe yemereye impunzi ko agiye gukorana nabo bafatanya kugira ngo izo ngorane zive mu nzira. Inyuma y'uko asubira inyuma mu Pepe yamenyesheje impunzi ko leta yiwe yipfuza gutoza amakori impunzi zifise ibidandaza byinshi mu ikambi ya Rusenda. Ikicumviro kikaba kitakiriwe neza n'abaserukira impunzi kuko bo badatahura kugena impunzi naho nikora yataye igihugu ciwe n'ivyayo igahunga yosabwa gufasha igihugu cicumbikiye. Mekaruko gato y'amakuru yacu yabandaniriza mwiyo kambi nyene mu gisata c'amagara y'abantu.
Umviriza burindwe makuru mushikirizwa n'ugwaruka rw'amenyesha makuru mu mugambi gwaruka rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago n'umubano mwiza ku maradio 10 yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola isange ni kuri Radio Rural de Sange ikiriba ni Radio Kiliba Ondes Uvira ni Radio Message du Peuple Radio Ngoma ya Amani y'Irusenda ni Baraka Radio Mungano Ifizi nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Ishirahamwe ADES ryafashe ya mbere mu mugamba go kugwanya ndwara zituruka ku isukurike mu ikambi ya Rusenda. Iryo shirahamwe ribicishije mu gisata cyayo woshe mu rurimi rw'Abongereza yarashize ubukarabiro mu bwinjiriro no mu busohokoro bw'ikambi eka no mu bibanza byose bihuriramo abantu benshi. Ivyo ni mu nyuma yaho abantu batandatu mu iyo kambi bafatiwe n'iciza cya korera aho umwe yanitabye n'Imana. Iyi nkuru tuyibaza mu mgenzi wacu Alexandre Bizimana.
Haraheze ikiringo cindwi zibiri hibonekeje ikiza ca korera aho naho sahandi ni mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda no mu micungararo yayo. Abantu bagera kuri batatu bakaba bamaze kwitaba Imana bahitanwe n'ico kiza abarenga 15 nabo bakaba bamaze gufatwa naco. Kubw'iyo mvo ishirahamwe ADES rijejwe amagara y'impunzi muri iyo kambi rikaba ryamaze gushira amazi meza arimwo umuti wica ubucafu yo gukaraba ahantu hahurira abantu benshi ndetse no kubwinjiriro bw'ikambi mu gihe ico kiza gifatira ku isukurike. Abakozi b'amashirahamwe akorera mu ikambi abarongozi ndetse n'ishirahamwe ADES rijejwe ubuzima bwa misi yose bw'impunzi barahimiriza abantu bose batuye mu ikambi no mu micungararo kwitwarika kunywa amazi meza no gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura imbere yo gutegura imfungurwa inyuma yo kuva ku kazu ka sugumwe mu gihe umubyeyi agomba konsa umwana no mu gihe ahejeje kumutegura. Kuva mu ikambi y'impunzi z'abarundi ndi Alexandre Bizimana ku kiganiro yaga.
Twerekeze mu gisagara cya Mboko aho abanyagihugu baba mu duce twa Mboko Swima biyamiriza ihungabana ry'umutekano ridasiba kwibonekeza mu misozi ihanamiye utwo duce. Abaga mu mporero kenshi na kenshi akaba ari abakenyezi n'abigeme babirimizi. Mu ndwi iheze abigeme batatu bararusimbye ikabumbe bagire bafatwe n'abitwaje ibigwanisho bafise n'inkoho ku nguvu.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westata Kaburungu ngia Kaburungu Info. Ku rubuga rwa Facebook ni Ongea.
dusubira mu rusenda kuri no wa 15 myandagara ishira hamwe haseri n'amashira hamwe bafatanye ibikogwa abavyeyi imbese n'abarongo impunzi barakoze inama y'indero mu ntumbero yo gutegura umwaka w'ishure w'2019 ushiri 2020 ikiranga minsi ciyandikwa ry'abanyeshure bashasha n'abakera carashizwe hagaragara n'iyo nama Odeta Nibizi yarakurikiraniye hafi ibyavugwe muri iyo nama
iyo nama yahuje abayobozi b'amashure mato mato na yisumbuye bo muri kanto ya Rusenda umukozi wa hasera jeju ndero kuri biro y'ibaraka ishira hamwe gita indero actionet mu gusene ishira hamwe ides abaserukira umugwi nyobozi w'ikambi hamwe n'abaserukira ababyeyi bamaze guhana hana ibyiyumviro ku ntambamye zituma ubumenyi bwo gwaruka bugenda busubira inyuma cyane cyane ugusiba no kuva mu ishure atampamvu ibura cyangwa icyeregwa gitangwa gy'ibikoresho by'ishure ubwishye bw'abanyeshure mu birasi ubumenyi buke bw'abigisha n'ibindi inyishu nyinshi zaratanzwe harimwo no kwirukana burundu ku mashure abanyeshure badatonda mu ishure nk'uko bisabwa imbere y'uko umunyeshure yirukanwa burundu umuyobozi w'ishure azokwandikira ugwete amashirahamwe haser sener na actioned amenyesha amakosha y'uno munyeshure ku bijyanye n'iyandikwa ry'abanyeshure bashasha n'abakera icyo gikorwa cyatanguranye n'uno wa mbere igenekerezo rya 19 myandagaro aho batanguriye ku banyeshure bo muri site ya Gatunguru ya gatatu ico gikorwa kizomara iminsi 12 mu ikambi yose ya Rusenda gikorwa site buri site aho umuregwa asabwa kuza herekejwe n'umubyeyi wiwe kugira yandikwe tubamenyeshe ku mwaka w'ishure w'2019 ushira 2020 uzotangira kuri uno wa kabiri nyakanga mu gihugu cyo se cha Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nkuko tubisanga mu kirangaminsi cy'indero cyo mwa kino gihugu Rusenda Odeta Nibizi kubwa ikiganiro yaga
mukurangize dusimbire mu Kamanyura abasirikare b'ingabo za Monisco bakorera ikamanyura bagiye gufasha mu kugwanya ikiza cyakorera muri ico gisagara iruhande y'ivyizo ngabo zigiye kumanika ku barabara y'igihugu nimero ya 5 rica mu ico gisagara amatara yakishwa n'imishwarara y'izu mu ntumbero yo kugwanya umwijima mu ico gice ibi byamenyeshejwe na majoro Asefa Rongo ingabo za Monisco ikamanyura kwigenekerezo rya 14 myandagaro izo ngabo ziriko zirahimbaza ku nshira 22 ukwikukira ku gihugu cyabo cha Pakistan ibirori birangi hacye yakinwa urukino kivandimwe w'umupira w'amaguru gwahuje imigwi ibiri yo ngaho ikamanyura ahubwo urukino gwarangiye hatsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe
ya majoro atwara ikirindiro c'inteko za Monisco zibarizwa mu karere ka Kamanyura akaba yagize icashikiriza mu kajyo isabukuru rigira 22 ryo kwikukira ku gihugu cyabo kwa Pakistan kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 14 myandagaro zeneko z'abanyepakistan zikorera igisata cha Monisco zikaba zarateguye urukino kivandimwe hagati y'imigwi ibiri y'umupira w'amaguru baho mu Kamanyura kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 14 myandagaro 2019 ubwo rukino rukaba rwabereye mu kigo cha Monisco kiri ngaho mu Kamanyura rukaba wariko rurorerwa n'abasanzwe barongoye ako karere aho twovuga nk'utwara igipolisi utwara akarere Kamanyura hamwe na komanda atwara igisirikare ngaho nyene ubwo rukino rurangiye iyo migwi ibiri yararonkejwe imyambaro y'abakinyi kuri mugwi hamwe n'umupira w'amaguru urongoye inteko za Monisco akaba yaraboneyeho n'akajyo ko kumenyesha inshingano ziwe kubijanye no kugwanya ikiza cakorera no gukwiragiza intuma muco mu kwiragiza amatara kwibarabara rigize ico gice ca Kamanyura
Sedo Hona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe yote uliyoambiwa Yamekupotosha mpaka sasa unipende Jua langu limepotea Naona kisa ingawa mchana Ukiwa mbali sijazoea masijiste la mana takarudio.
Nino ngaha makuru twabateguriye arangiriye yakoze cyane Asari Shabani yafashije kuyabategurira ayobowe na Emmanuel Ntirampeba Jeannine Ntazo Maria Karundi ipfurije amahoro n'amahonda giraho muba mubahwe naho gutaha.